radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2023 mu shora no kudukirikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cha camakuru westato akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com miriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bira radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'uyu munsi twabatumiriye abarundi babiri bari mu bagize uruhara mu gushinga no gutanguza umurwi w'abavuzi b'ingoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'abarundi bavukira muri Amerika hamwe n'abarundi bimukiye muri Amerika akaranga imico hamwe n'ururimi rw'Ikirundi. Uyu murwi ni murwi ukomeye cyane rwose wahawe na karyo ko kuvuza ingoma mu sinema yabaye kirangiranwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Black Panther. Uyu murwi uherutse kandi guhabwa umwanya muri sinema Black Panther 2 aho wari watumiwe mu bikorwa byo gufata amasanamu n'amajwi muri iyo sinema yimirije gusohoka. Aho bari batumiwe rero ni Hollywood muri California. Turi kumwe na ambasaderi mu kiganiro cy'umunsi, ambasaderi Gabriel Ndiho Kubwayo aba mu gisagara cya Atlanta muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari mu Barundi batanze icyumviro cyo gushinga no gukomeza umurwi w'abavuzi b'ingoma. Ndiho Kubwayo muri iki gihe n'umuhinga ayikorera twiwe ku gatwe kiwe kuko ari mu karuhuko ko mu zabukuru. Inyuma yaho arangirije amabanga ya ambasaderi araserukira Burundi i Moscow mu Rusiya hamwe n'amabanga y'umwe mu bategetsi bakomeye muri banki yo muri Amerika yitwa Wells Fargo. Muraho ambasaderi Ndiho Kubwayo.
Muraho cyane Frederic, kandi murakoze cyane kuba mwadutumiye muri kino kiganiro. Nabanongiye nkaramutsa abo batumire banyu bari mu bihugu binyuranye.
Ikaze mu Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Pauline Nshimirimana nawe nyene aba mu gisagara cha Atlanta muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshimirimana niwe arongoye uyu murwi w'abacuranzi ingoma. Muraho Apollinaire Nshimirimana.
Turaho Monsieur Frederic, murakoze cyane kubutumire mwaduhaye, kandi nkaba ngombye no kuramutsa abantu bose aho bari bose bari kwatwumviriza kubatabo bose mwatumiye.
Reka rero dutangure kuri mwe bw'ambasaderi Gabriel Ndiho Kubwayo, icyumviro cyo gushinga no gutanguza ingoma cyabajemo gute?
Murakoze kuri icyo kibazo nyakubahwa Frederico. Jewe n'umuryango wanjye twimukiye muri Atlanta Georgia mu 1997. Hanyuma bihurirana n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirihweza icyumviro cy'ubwira ngo kizane impunzi ziri muri Tanzania z'Abarundi, impunzi zavuye mu Burundi 1972. Hanyuma ntibyatevye baraza baratangura kuza, hanyuma badusanga ngaha andihenze. Twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari baje abanyeshuri. Hanyuma rero baje dusanga n'abantu bafite icyo no kwita mu Gifaransa profil zinyuranye,
bamwe bari bazi gusoma abandi ntibari babizi abandi bariza amashuri ahanitse adahanitse ntibari bagiye mu ishuri hama dusanga biriko birabavuna gose cyane murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe cyane cyane utazi n'ururimi naho bawariza amashuri uzi warize n'icyongereza ushitse ngaha birakugora jewe rero njamvuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura sinoyinda kuzidondagura
none muri abo barundi mwari mwizeye ko harimwo abashobora kuvuza ingoma kuko kuvuza ingoma ntivyoroshe no mu Burundi tuzi ko hariho umurwi ukomeye w'igitega umuntu wese ntashobora gukora iki gikorwa
nukuvuga rero dongo tumaze kugira iryo shirahamwe ry'abarundi twaciye rero dutangira kwiyumvira icyo twokora muri iryo shirahamwe twongeye kuri ibyo byo gufashanya niho rero twashyiraho uwo mugwi w'abarundi tumaze bambe w'abatambyi b'ingoma kuko twatanguye kuvuga tuti mbe hariho abazi kuvuza ingoma umushinga ntaye Apolinaire ati jewe ndazizi kabisa ati kandi kubena ndazizi hariho n'abandi babiri batatu nzi twoshobora kurondera bakazivuza kandi rero natwe twoca tubamenyereza hagati ngaho na jewe niga mu ishuri nderabigisha yo mu Rutovu naratanguje umugwi w'ingoma ndanazitamba rero twazitanguje tuvise Apolinaire n'abo bandi babiri duca twigisha n'abandi bana rero bariko barakura
hanyuma namwe mushyira naye Apolinaire Shimimana namwe mwagize uruhara ruhambaye cyane rwose kuko mwaciye mubandanya isemo ryatanguwe na ambasaderi mwabigenjeje gute mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icyimbo ciwe gute
mu bisanzwe reka sinosubiramo byinshi ku byo yavuze nyine twatanguye ariko nobanza kumushimira cyane kubera wa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza nicyo kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shyirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma urumva ngoma ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye ntorinda kuvuga amazina kuko bariho twakuranye nabo hanyuma rero muri icyo gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriel amaze ukunda muzi yashinze ikintu aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye cye mubandanya rero harageze igihe rero ishika yuko usanga warana ubuzima ubuntu abarimwo hano hagiye umuntu aburi intege cyangwa ugasanga apfise ubuzi bwinshi akabura umwanya harageze igihe usanga umuntu adebukirwa ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishyira hasi uko tuba dutayira iragi kuko nari nsanzwe mvuza ingoma ryarya mbere ndazivuza ndatangiye kuzivuza ngitangura umwaka w'indwi urumva hari kera muza mirongo umunani na hama rero ndavuga nti ni byiza yuko bandanya hama nca mbona yuko byaba byiza yuko twaguma tubandanya mugabo nkagira icyizere yuko hari igihe hari icyo bizodushikana ko kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Uburundi kuko kera waragenda ahantu ukavuga ngo ndi Umurundi ngo icyo gihugu ngo ni cyane ngo icyo kintu ngo nacyonze mugabo kubera nabona yuko abarundi amakungu ashobora kumenya Uburundi biciye mu ngoma ntavuga nti hari birakwiye yuko igihugu cyacu kimenyekana hamba rero twigisha abantu abajene baje ababishoboye abavuga ko atabishoboye tukageza kubigisha kugira ngo babandanye hamba rero ndabona yuko byari bikwiye yuko tubandanya ako iyo semo yari yatanguzwe ubwa mbere n'abandi hama ndavuga nti reka ngumize ko rero iyo ikintu ukigumije ukibandanya mu bisanzwe kiratsinda kigashika ahantu kugushika ntahantu ukabona yuko hari icyo wakoze rero niho tumaze kubona yuko twakoze akazi keza mu kubandaniriza aho nyine twase gutiragi kubera narabona yuko ari ikintu gishobora gituma n'Uburundi bumenyekana
akazi keza ibyo n'ibintu mwashoboye kurangura twihweje n'ukuntu abakinnyi ba sinema ikomeye cyane rwose muri Amerika ikayamenyekanye ku isi hose Panther Black Panther babivuga reka twumve igihe bari korabaza umwe muri abo bakinyi bakomeye ico avuga ku ngoma.
What was your favorite on-set moment whilst shooting Black Panther?
One of my favorite moments was actually watching like rap battles between Letitia and the entire cast. Letitia would just bust out freestyling and people would like join her. And the Burundi Royal Drummers, they're drumming and Letitia's on the mic freestyling. I'm like, this might be the dopest thing I've ever seen in my life.
Murumva ko bihambaye cyane rwose umwe mu bakinnyi b'iyo sinema yari kurabazwa ibintu byamuhimbaye cyane rwose muri iyo filme, akaba yavuze ko ingoma ari kimwe mu byamuhimbaye. Nashaka ngarwe kuri mwebwe ambassadeur Gabriela yo kubwayo, mwumvise ayo majambo avugwa n'abantu kirangiranwa bakinnyi ama sinema ikabazwi cyane rwose muri Amerika mu bivuga ko
biraduhimbara rwose cyane nk'uko Apollinaire yabivuze. Igihe twatanguza uwo mugwi twari dufise intumbero zibiri. Iya mbere kumenyesha Uburundi imico y'Uburundi, icya kabiri kugira ngo abana baje ntibaje mu bintu bitajya ntibize biyaye urubwenge n'ibindi, kugira ngo baronke icyo bakora. Hanyuma rero wumvise abo bantu bavuze gutyo, ucubona yuko intumbero yacu yashitse aho twipfuza kandi ubu iri kwirabandanya. Hagati ngaho umushinga na Apollinaire yambari ati narakoze ibintu bikomeye cyane, ahubwo je nje numushimira kuko jewe maze gutanga ntuzeye lotemwe nkabimusigarana, yaraciye mu ngorane nyinshi mugabo yarabandanije gushika nuno munsi. Rero ibyo biraduhimbara rwose cyane kuko nta kintu gihimbaye kumva igihugu cawe kiriko kirumvigwa neza mu makungu, bavuga bati igihugu cyifashe ugucyo gifite ibintu byiza mwene ibi.
Mushyana ya Apollinaire, umugambi mwishinze wo kumenyesha Burundi eka cyane cyane no kwigisha imico ku bwanyu mwarawushitse ko umurwi wanyu ndazi ko usigaye ukwiragira mu bisagara byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, eka muja kuvuza ingoma mutumirwa n'abantu batandukanye. Jewe ku bwanje ndabanze kubabona mu bisagara nka bitatu, nababonye Chicago, narongeye ndabona Dallas muri Texas, nongeye ndabona i Washington. Ubwo muraja n'ahandi ntazi uyu mugambi mwarawushitse ko?
Umugambi nubwo yuko ukiri mu nzira ntiturashika hagati, nubwo yuko tutarashika hagati. Nubwo ko tuzoshika ko neza tumaze kubona hosi ari havugwa ati Burundi abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta baraje hosi, tuvuga tuti abavuzi hosi bavuga ati abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta. Ingira cyari ndende turacafise ibikorwa byinshi byo gukora, ariko nibaza yuko tuzobishika ko mu gihe tuzoba tubona yuko aricyo dukora cyonyine gusa ari ukwerekana karanga ku Burundi muri Amerika ari ngombwa bishobotse n'ahandi tukagenda mu makungu. Niho novuga yuko tuzaba twagishitse ko neza sawasawa, ubu turacyari mu nzira mugabo aho tugeze turashima. Turashima turazi n'ubuzima umuntu acamwo, turazi n'ingene usanga dufise iyindi mirimo dukora kiretse kuvuza ingoma. Mugabo nibaza yuko nzovuga nti twashitse kucyo kwihangiro dushaka mu gihe tubonye yuko ariko kazi dukora tuvuga tuti ibi nibyo ni wo murimo wacu wa buri munsi, ariho nzovuga nti twashitse kwihangiro twifuje.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe no munywanyi wacu Israel Green Solution. Muraho, murakomeye,
muraho neza. Tumasa mirindi.
Ni Frederic Nkundikije.
Frederic Nkundikije.
Ego. Muri hega Israel.
Nitwa Wiman kuna Israel, sabato ndi mu Rwanda mu majyepfo.
Ego. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Cyane abo bagabo bo bari mu murwi uvuze ingoma bagaragaza karanga k'umuco wacu nk'Abanyafurika by'umwihariko Uburundi. Ariko nashaka kubabaza nk'iyo bari gukubita kuvuza ingoma ese nkuko nk'abantu bo mu mahanga baza kuririmba nko muri Afrika ugasanga turi kubahururira cyane tugatanga amafaranga tukajya kuri amakonseri, ese ubona babona bakunda umuco w'abanyafurika ku buryo niba ari nk'uwo murwi uvuze ingoma nk'abazungu cyangwa se abandi bantu b'abanyamahanga babona baza babishaka babikunze ku buryo bashobora gutama imirimo yabo cyangwa kureka imirimo yabo bakaza gusohokera nk'aho hantu bavuze ingoma ku buryo bajya babona hari uburyo abo bazungu bashobora kuba bakunze umuco w'abanyafurika by'umwihariko wabona nk'umuco w'abarundi ni kimwe n'umuco w'abanyarwanda nk'abanyarwanda ahantu bari ahari hose yaba muri diaspora ubutanga bakunda kugaragaza umuco w'abanyarwanda cyane ugasanga abanyamahanga babikunze bakaza ku buryo bafite imishanana uburyo bavuze ingoma uburyo berekana n'indi mico gakondo yo mu Rwanda barasa niba n'imico y'abarundi igihe bayigaragaza nka gutyo bavuze izo ngoma niba hari abanyamahanga baza kubareba ku buryo bumva bakunze uwo muco cyane cyane w'ikirundi.
Kibazo cyiza cyane rwose Apollinaire na Ambassadeur Gabriel Nyakubwayo. Hari ibimenyetso bireka ko abanyamahanga bakunda cyane izo ngoma. Kimwe muri ibyo bimenyetso ni n'amajambo yashikirijwe eka n'umwe mu bakinnyi b'iyo sinema. Hari ibindi mushaka kutubwira? Reka dutangure kuri Apollinaire.
Arakoze cyane kuri icyo kibazo, kandi icyo kibazo kirahambaye. Muri make no kugira none no kubira yuko abo tuvugiriza ni abanyene basanzwe nyene baba ino nyene hanze imvukira za hano nyene barabihurumbira cyane rwose kandi birabaryohera cyane rwose kandi bamenya yuko benshi kuko ntibabazi n'ingoma kuko barakubwira ati twe twatuzi ngoma mugabe ingoma ntazo twari bwabone. Muri icyo gihe niho natwe duca tubabwira tubamenyesha yuko ingoma z'u Burundi arizo za mbere ku isi kandi nibyo ahandi ngoma nk'izo ziraboneka uko ziguzwa mu Burundi n'ibintu bisangije nta na kimwe cyari cyo kubigereranya birazwi no ku rwego rw'isi rw'isi yose kuko ingoma arizo za mbere z'u Burundi arizo za mbere ku isi rero muri make barazihurumbira cyane rwose kandi baryoherwa cyane rwose baravuga bati ahubwo turabakeneye uwundi munsi kuko ni nabo banadutumira.
Yegome Ambassador Gabriel ndi ho kubwaye namwe bimwe mu bimenyetso byerekana ko abanyamahanga eka bahurumbiye kabakunda ingoma z'Abarundi.
Ibimenyetso ni byinshi rekanda nishuri cyo kibazo cyo mu shingantahe w'u Rwanda ku burorero bubiri gusa kuko Apollinaire yavuze byinshi bihagije jewe aho ngiye hose namanca ndatanguza ingoma naratanguje ingoma muri Iowa aho nabaye imyaka 10 mbere yuko ngaruka muri Atlanta hanyuma rero izo ngoma muri Iowa baragira ikintu bita foire muci abantu ba foire y'ibyo kujya y'ibitegwa abantu bakaza muri ville hagati bakerekana ibyo barinye byose hama rero bagaca batumira imigwi ikaza kucuraranga gutamba twebwe rero bari bamaze kutumenya umugwi natanguje muri Iowa uraza gutamba reka ndababwira ingene byagenze dutanguye gutamba abantu bose bari baje muri afuari baci bavyo bariko bararaba ibyo bintu baza ku ngoma z'iwacu gushikaho umumanaja aza kumbari ati ndagusabye uhagarika izo ngoma kuko mubandanije afuari ntibandanya abaje kwerekana ibyo berekana boshavura aho mucamwumva ingene bimeze
aho byari byakomeye
byakomeye gose cyane. Iyindi akandi karoro nshaka kubabwira ni igihe njyewe nari ambasaderi muri Japan twaratumiye abatanzi b'ingoma baraza bava mu Burundi baraza i Tokyo gutamba murazi muri Japan barafise ingoma nabo nyine baratamba ingoma mukama wanjye aho obaziriye turabatwara muri sari nini ya baratamba jewe sinamenye ingene byagenze bukeye amajuno yose ya inuze abamenyesha makuru muri Japan muri Tokyo nta kindi bavuga atari inzogoma batangaye yuko batari bazi yuko ari abandi batama ingoma kandi bazitamba ku basumbya bobo barabyemeye n'uburorero bwinshi rwose cyane umuntu yotanga.
Egome muri kamurabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gikundiro Terence muri Beleza. Mura ho Terence.
Ndabumva rwose kabisa.
Muri hehe? Muri hehe?
Ndengara mu nkambi ya Rusenda ha muri Kongo.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro musangira n'abatumire.
Ni kuvuga kabisa ariko ndaraba umuco karanga w'igihugu cy'u Burundi utera utena imbere rwose, na cyane cyane ndiko ndaraba ngaha mu nkambi ya Rusenga ingoma kabisa kandi nuko yavuze ingoma n'umugwi uteye imbere rwose, ndetse urabye n'abanyagihugu baha muri Congo nyine usanga baza kabisa bagatabara rwose, ugasanga bose bishimye ndetse nabo bakazana umuco wabo gikongomani na bose ugacusanga bose bahurije hamwe, ariko ugacusanga wa muco w'Ikirundi wewe uja kuba uja imbere yabo rwose ugatuma mbere bo batamari ndetse n'ijambo ugacusanga ibanatita yo ugacusanga biteye izo ngoma remazi ramaze kwamamara natera intege abo bene wacu bari aho muri Amerika kabisa, nibakomeze nibakomeze bamenyekanishe igihugu n'iteka nko ari n'abana usanga bavukiye hanze batamenye umuco w'Ikirundi batamenye akaranga, ni nacyo byiza kabisa ndabateye intege kuri aci.
Murakoze,
murakoze cyane, murakoze cyane rwose. Hanyuma Frederic kubiba ku burorero bwinshi yego bagiye batangara ko ambasaderi yatanze uburorero ndibuka ko twigeze hageze kubihiganwa muri Washington muri 2009 tajya abantu by'imigwi itandukanye ibihugu bitandukanye, ariko ndibuka yuko twabaye aba mbere mu higanwa. Hanyuma twaratumiwe muri Louisiana turagenda kuvuza twagenda abantu benshi bari hari nka fuwari nk'uko nyene hama twebwe tubona tuko turiko turavuza bisho gihe nibuka yuko twavuga igisaha yose, ariko twagiye twumva nivyo bintu batangaje ku maradiyo yo muri Louisiana bavuga ati abantu twabonye ibintu by'igitangaza. Cyumva yuko rero ingoma zamaze zimusanze zaratinze muri make.
Ni byiza cyane rwose reka duhere ijambo kandi ubundi muri wanyu radiyo ijwi rya Amerika twagira Yezu Marcel mwiriwe neza.
Niriwe neza Frederic.
Muraho, murakomeye.
Yego turakomeye, mperereye Kigali mu Rwanda kandi ndamukije n'abatumire bacu uyu munsi baje kutuganirira mu kiganiro muri Sanga cyanone.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga, murafite ikibazo icyimviro duga ku ijambo.
Yego murakoze, ni ukuvuga ngo ndashaka kubabaza ko muri Afrika dukunze kugira ipfunwe kubera abazungu batumena igitekerezo cyo kujyana ubavuzi b'ingoma cyo kuba bakora uwo murwi uvuza ingoma kandi bakabikorera mu bihugu bya Amerika iyo hirya, cyaje gite muri rusange, cyaje gite kugira ngo yumve ayitinyutse bikorere izo ngoma bazijyane bagende bajye kuvuzayo. Hanyuma ikindi cya kabiri ndababaza, hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi tugira ibindi bicurangisho gakondo nk'imingiri, umuduri, n'utundi dukoresha utundi tudasobanutse, ariko usanga ducurangwa n'inanga twacurangwa abantu bakaryoherwa. Ese muri gahunda bapanga cyangwa bateganya ntabwo bajya bapanga kuba abantu nk'abo ngabo bakiri bato nabo bashobora kuba itwariye hirya bakajya bacuranga ibyo bikoresho byabo gakondo bidasaba bihuriye n'iby'iburayi nk'aya magitari burayi bacuranga cyangwa amasenta, ibi byacu by'imiduri n'inanga kugira ngo nabo bacurangire iyo hirya bishimisha abantu, noneho bajye barategura amafestivale y'abantu b'inaha gusa gakondo, noneho abazungu baze kubareba n'abandi bantu batuye ariko badaturuka muri Afurika. Nibyo bibazo bibiri nari mfite.
Ibibazo byiza cyane rwose. Icyo kibazo cy'ukuntu byatanguye ni ikibazo Ambasaderi Gabriela Nyakubwayo na Apollinaire Nshimirimana baciye ku mayange, ariko igisha ni uko yashizemo ko kenshi na kenshi kugira ikimvuye nk'icyo uzi ko iyo mico canke abo bantu hariho usanga abantu bafise ivyiyumviro bagira ko mushoboye mugasubira mukamusubiriramo gato mukamubwira ukuntu mubahutse mukabona ko izo ngoma naho hari iyindi mico itandukanye ari ikintu abantu bose bakwiye kumenya. Reka dusubire kwa Ambasaderi Gabriela Ntiyokubwaye.
Urakoze gosi cyane, ibyo bibazo abagiye n'ibibazo bihambaye gosi cyane kandi Frederic nk'uko muhejeje kumubwira twari twagiciye ku mayange nyine twatanguye. Jewe nagomba nishure ku kintu gihambaye yavuze ati abazungu bamera nk'abatunena. Jewe nibaza yuko icyo kintu twohangira bukebuke, n'ukuri jewe imyaka maze mbana n'abazungu naratohoje narababonye abazungu ntibatunena ntibatuzi
niyo difference ndi batuzi bamaze kukumenya bamaze kubona ibyawe barabikunda gusumba iyi ni experience mfite ivyo kujya ukuntu turamukanya ukuntu turi twugurutse ukuntu turi twiyunga mu mafamilie abazungu barabona yuko hari kintu tubarushije n'ukuri ntibatunena nuko baba batatuzi ico ni cyambere ica kabiri ingene twubahutse murumvise yuko gahunda yacu ya mbere kwari kugira abarundi tuje hamwe tubwiye hamwe dukora iki tugire tuwamamaze imico yacu akaranga ku Burundi tubicishije muri izo ngoma twatoye ingoma hanyuma iby'imiduri nabyo n'ibindi by'inanga nabyo nyine ngira ngo umuntu yiyamamaza akoresheje icyazi aho ngira ngo umuntu icyo cyumvire reka tubishire mu mutwe tuzoze turavugana n'abandi mugabo murumba yuko twe twafashe ingoma kuko ari byo twari tuzi kuvuza kandi twari dusanzwe tuzi ko ingoma zihamagara abantu rwose cyane nuko byagenze
ego me namwe Apollinaire nshimira Imana kuri icyo kibazo nyene mwavyo bahuse guteka mwibaje guteka icyumviro ambassadeur Gabriel ndiye kubwa yatanguye mukwiye kukibandanya kandi mukabona ko bizotera imbere
habyishye fise no kivuka kubera ambasaderi Gabriele asa n'uwatanze inyishu itomoye ariko kiretse nyene nosubiramo nyibyo twavuze nk'uko kuja hamwe abarundi kugira ngo tugumane akaranga kugira ngo abana bacu baje kuko ari abantu baza bavuye mu bihugu bitandukanye bakaza ngaha nk'abarundi baje ngaha usanga bibagiye ururimi rw'ikirundi ariko twabonye yuko ingoma zishobora kudufasha kuko ndabibona n'ubu nkaje umwana wanjye yavukiye ngaha ariko avuze ikirundi nk'umenya yuko yavukiye ngaha kubera yakuriye mu ngoma avuze ingoma ubu ndabona yuko ashobora no kunsubirira akaba umwantreneri kandi ntabwo bivuga mu cyongereza bivuga mu kirundi urumva rero ukibona yuko muri bimwe twashaka gushyika kuko urumva biri muri ibyo hanyuma kugira ngo abarundi tuje hamwe urabona iyo twari tuvuye tuje tuvuye mu mahanga twavuye mu ntara zitandukanye hanyuma ugasanga twavuye mu Burundi ku ngorane zitandukanye zari zashyikira ibihugu biturutse n'umuntu mubwo urabona yuko ingoma ziduhuza harimo n'icyo cyo guhuza abarundi kugira tuje hamwe ko ingoma iyo uvugije ntivugiriza umuntu umwe ntiyumvwa n'uw'intara imwe yumvwa n'abantu bose yumvwa n'ubwoko bwose ibyo nabyo byarimo kandi byaradufashije kandi tukabona yuko byabandanije bidushyira hamwe
ni vyiza cane gose uyu mugambi wo kwigisha imico karanga kanorurimi turasubira tubigaruke ko ariko nashaka mbanze mpe ijambo kandi ubundi munywanyi twagira Yezu Marcel Anselme niyo sawa muraho murakomeye
ego ndakomeye cyane ni Anselme niyo sawa mu ntara Rwanda mu Burundi
ni vyiza cane gose ikaze mu kiganiro muri sanga murafite ikibazo murafite icyumviro turafite abatumire ambassadeur Gabriel yakubwayo na n'umushyana ya Apollinaire Nshimirimana duga ku ijambo turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'ingoma eka n'ibintu byose uyu murwi uri kurarangura muri leta zunze ubumwe za Amerika duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ko murakoze cyane ko mu ijambo ndabanje kwanda kuramutsa abatumire b'iteka numva ko bakoze ibikora inka ngaho mu gihugu carake zunze ubumwe za Amerika bakoresheje akaranga abarundi na cyane cyane ingoma bisanzwe ingoma n'ukuri igikoresho gikomeye cyane rwose mu kwamamaza no kuhayadika
Anselme ndumva umurongo wawe atari mwiza cyane rwose reka dusubire tuguhamagare mu kanya turabe ko tukora umurongo mwiza
ego muzamukoze cyane muzamukoze
ego turagerageza dusubire tuguhamagare reka tugaruke rero ku batubireye ambassadeur Gabriel yakubwayo na Apollinaire Nshimirimana mwavuze ko mu migambi mwishinze muri iryo shyirahamwe ryo kuvuza ingoma hariho no kwigisha imico eka akaranga ku Burundi eka n'ururimi tutangurire ku kibazo cy'ururimi ni kibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'abana nkuko mubizi bavukira ngaha kenshi na kenshi usanga bataronka karyo ko kuvuga ururimi rw'ikirundi ariko Apollinaire wewe asa n'uwabishoboye atubwiye ko umwana wiwe yavukiye ngaha avuga ikirundi neza cyane rwose nashaka igihe kigeze cyo kwigisha indimi mubigenza gute mubigisha indimi gute iyo mico muyibigisha gute turetse kuvuze kuvuze ngoma no kubatumira bakaza kuraho muri ko muravuze ngoma
nkubireye icyo kibazo cyo kwigisha ikirundi abana ni kintu kigoye gose cyane kivuna gisaba ukwitanga gose cyane kuko muri leta zunze ubumwe za Amerika murabona dufite amabanga menshi ibikorwa ni byinshi akazi karavuna ugahura uri kuriruka hirya no hino ugahura wabuze nako kanya kukugira nuzeye kuko kukuvugisha ikirundi abana bawe mugabo rero ingene umuntu aca abikora strategy ni ukubasohora kubashyira hamwe n'abo bandi mungizo ngoma bagiye guhurirayo nta kindi bavuga atari icyo kirundi hanyuma rero bagarutse muhira baje naho umubyeyi abatari hari baba bagize induze baba bahuye nabo bandi bana bakabandanya bavugana ku matelefone bakabandanya bavugana ku email niho bacigira yewe nk'ubu sino bahenda byaramfashije gusi cyane kuko abana banje twavuye mu Burundi bafite umukuru afite imyaka itatu mugabo kubera izo ngoma kubera ya association bagiye ikirundi ntibacibagiye hari umwana yavukiye muri Japo aza ngaha nawe nyene kubera izo ngoma kubera ya association nawe nyene ikirundi yagiye atora hirya no hino ntacyanzi cyane gose mugabo aracumva nuko bigenda hanyuma ikintu nacyo ukora uravuga uti muri muhiri yo muronsa akanya ko kuvugana uravuga uti wewe vuguru uri mushobora uzuravanga mugo genzo kuguma mvuga mu kirundi ukabigira gucyo niko ushobora kubigisha n'ahandi mu gitondo barasohoka bakaja kwiga ni cyongereza televiziyo ni cyongereza byose ni cyongereza ururimi icyongereza kiriganza murabizi usanga rwagiye rero nti kuma navuga ni ugukora bikomeye kandi ntibyoroshye sinobesha si benshi babishobora
namwe mukanye gato cyane rwose Apollinaire Nshimira Imana mwabigenje gute kugira ngo abana bose avuge ikirundi nk'uko umengo bavukiye mu Burundi
ntabwo byoroshye mugabo je icyo nzi cyafashije urabona kubera amaze kujya mu ngoma ibyo tuvuga ni mu kirundi indirimbo amaze kumenya ururirimbo mu kirundi ashaka kuba agasiguza ati bibisi bisigura iki cyumva yuko aba ari kariga rero muri make nuko nabigenjeje kubera ingoma twagiye tuza turavuga mu kirundi hanyuma akavuga mu cyongereza nk'uko amasaza yarabivuze je nkageraga kumushyira mu kirundi hari n'igihe namubwira nti nta na kimwe nshobora kukwishyura niba utavuze ikirundi nkacamenya mugabo ntabwo byose bose bashobora kubirya kubera umwanya ubuzima umuntu aba arimo mugabo icyo nuhanura abantu nuko abatoreka abana babo ngo bibagire ikirundi kuko bugiye ubagiye ururimi ubutayakaranga iyo bagiye ururimi ubutayakaranga kuko ndaranga ibindi bihugu usanga bavuye mu bindi bihugu ntibigera bibagira ururimi rwabo n'abana babo bavukiye ngaho usanga bavuga ururimi rwabo mbere ugasanga nk'uko bavuga icyongereza bavukiyemo rero ni byiza yuko tuguma turaba n'ibyo kenshi n'ibyo buza bararaba muhira ariko hari ababyeyi usanga bakira ko indirimbo zo muri Afurika ubwabo ugasanga ntibashobora no kuba ntibasigurira rero ntabwo byoroshye biragoye ariko bazadufashije cyane
eti bibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Eddie Michela muri yo neza muri yega Eddie muri Zambia murafite ikibazo murafite ikimbiro turi ko tuvuga ku ruhara rw'umurwi wababuze b'ingoma aha muri leta zunze ubumwe za Amerika tugakwijambo ikibazo cy'imbiro
agenda none bakije polisi ahubwo ikare mu mukabane hano bizaga ni n'amenye bahuye natwe tutera katagira ati mukiya kire cyane cyane n'ikintu cyakoreje
ndumva telefone yawe itumvikana neza cyane gusa murashaka kubaza ikibazo mukanye gatoyi kose ndacumvise
yego ni
ntama mwe bahuye ni ke cyabatumye bagira
yego me twabyumvise intamba mi yego mereka tuwa ndeka tubahe akanya abatumire bacu bagira ico bashikirije intambamyi muwa mwarahuye nazo mu gutunganya uyo murwi mu kushikana ushitse muri iki gihe ni nkizehe ambassador Gabriel Yakubwaye
intamba mitwara zirose zikomeye gose cyane ubwa mbere kuronka ingoma kuzikura mu Burundi zikaza tukazigura icyo cyarabaye ikibazo gikomeye kuko bijya mu nzeye bica mu nzira zikomeye kuko ingoma zo mu Burundi murazi yuko ziri protege hanyuma icyo cyaratuguye iki zishitse ngaha gishitse ngaha aho tuzibika ingoma ntizipfa aho zibitswe hakanye hoho biba ari ibindi bindi icya gatatu ni ntuzeye aho tuzivugiriza sare tuzivugirizamo ibyo nyine byaraturuyishije gose 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 cyane hanyuma rero ingoma iyo zirabyara ngira ngo murumva icyo nshatse kuvuga ntibavuga ko ingoma yamenetse bavuga ko ingoma yavyaye iyo zivyaye rero kugira ngo uyisubirize n'ibindi bibazo habyaye zibiri ntukomanda zibiri mu Burundi nuzeye ucishije mu bintu by'amafaranga ntibishoboka ntibikunda iyo zivyaye rero bika umurisho uvunitse ukura hehe ibyo ni ibintu by'ibibazo twagiye turaronka hanyuma ikindi nacyo kugira ngo uwo muhari iyo association tuyishyireho twategezwa kwemererwa muri iyi eta ya Georgia nabyo nyine byaratugoye twategeza gusaba abanyamategeko abo bita ba loya kugira ngo babidufashe ibyo nibyo novuga mugabo umushingane ya Pauline nawe arashobora gutanga ubundi buriro bukomeye kuko novuga yuko we wari sur terrain
Ego katumwa kanya akwitse bandanye atubwira zimwe mu ntamba
murakoze cyane gose nshimire n'uwo mutumire abajisho kibazo ego nivyo intamba ni twaraziciyemo kandi tizibura mu buzima kandi ni ambasaderi yavuze ibintu bikuru bikuru mu ntamba ni twari tubwira guhera mu ntango ariko n'ubu intamba ziraboneka ugasanga umwanya cyane cyane kuko urazi bavuga ko umwanya ari amafaranga ni kumugani bawuciye ugasanga bigoye kubera ubuzima umuntu aba arimwo ugasanga abuze umwanya wo kugira ze kuronde kugira entrainement kugira ze kugira entrainement hanyuma iyo cyose naho umuntu amaze kugira iyo ngorane ya entrainement usanga igoye cyanke niyo kubera ugukanya ugasanga umwanya kubera aho utashobora kuronka ahantu hadakanye ubugiriza ugacusanga biragoye kubera imbeho ahantu kubera hakanye ugacura umwanya wo kugira ngo urondere uronke umuco wo kugira ngo uze kuzivuza ugire antrenema muri icyo gihe bica bifata umwanya muremure kugira ngo uzomenye ibintu kuko byose bisaba kuba ufise antrenema ya buri munsi ya buri gihe na tuvuge nka buri weekend izo ni izindi ngorane twagiye tubwira cyane ariko ni nkuru nizo ambasaderi yavuze ikindi nacyo akunda kuronka abantu kugira ngo babyumve kuko hari abantu bavuga bati batumva yuko bashobora kuzivuza bashobora kuvuza ingoma kuronka abantu wigisha nayo nyene n'ingorane kugira ngo kuko urabizi abarundi ingene tumeze hari igihe usanga mu bisanzwe turi okipe mu n'ibintu byinshi ugasanga umwanya uratugoye rero cyangwa bituma ubura abantu wigisha
ego me tukiri kuri mwebwe nyene
bwana Frederic mbabarire hariho ikintu cinkora mutima twaye twibagiye
ego
nkuzeye mwumvise yuko dufata abana bato bato tugatangura kubandira na kugira batambe urumva hanyuma rero bakabyiga bakabimenya ukabona yuko uti uyu n'umutimbo wa kweri kweri wagira cyama imyaka 18 nguyo aragiye muri universite yahe yo muri California yo muri Michigan agacagenda nguyo abagiye tuba tumuhonje entre guillemets icyo kintu ni déperdition icyo kintu nacyo nyine kirahungabanya kare twabora tu abigeme baratamba ingoma nabo nyene mugabo bisa nuko twabyahagaze kubera kubahiriza amategeko y'i Burundi
mugabo abo bigeme twari dufisa bigeme batambi ngo maneza gosi cyane ngo bigire gucyo kazawumva giye kwabigwa ari bungenze murumva nyene bica bigenda n'ibindi kwanze ko bibunge ngako barungo kwa mugabo ngira murabyumvise
ivyo ni bibazo bihambaye cyane gose ni bibazo muzoza muriga uko uyu murwi wanyu ukobera tukivuga nyene kuko uwo murwi wakomeye
nashaka nacyo nya kwa Frederic ngorane usanga umuntu agitwagira ubuntu agira hariho nabavyeyi batabona batabona tumva ntitubone nico kumwe wabwira umwana wiwe wabona yuko umwana wiwe abashoboye umwana akabikunda mu mubyeyi ntavyumve niyo nayo ni ngorane kandi ucusanga birimo ucusanga biteri ingorane kubera umubyeyi nawe urumva umwana keza atabanza kuronka ushaka umubyeyi mugo umubyeyi ashaka kuba atabibona yuko bitisaka akamaro nayo nyine ni ngorane twagiye
tugeza ni imwe muri izo ngorane zose muvuze tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Melinas muraho
ego twakirimba
mbwira amazina yawe yose
amazina yawe yose nsaba mwibuka Melase
Melance muri hega Melance
ego ndimugihugu cy'Uburundi mu ntara ya Rwigi muri komini ya Kinyinya
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cy'umubiro mu kanya gato
ego mbe ikibazo nagomba kubaza n'icyumvira ngomba guterera
ego
turashima cyane ko bashyizeho uwo mugwi kuko utuma ubwa mbere na mbere baguma bibuka igihugu cyabo mbere baguma bibuka igihugu cyabo barakwiye kubwira icyo bafashije ku bindi bica n'akaranga ku bintu n'icyo kama ku gihugu cy'u Burundi bamenya burya bamwe bafise ibintu n'icyo kama ino mu Burundi badashobora kurya ahabona kumbuze ko bafise imitahe mito bene ibyo bakora bidashika kure kumbuze uko bafise imitahe mito bene icyo nagomba guterera
murakoze cyane rwose ndumva imirongo ya telefone mu Burundi itameze neza cyane rwose ariko nagomba ngaruke ko umushyanahe ya Pauline Nshimiyimana tubwire ukuntu izo ngoma zagiye ziratera imbere gushikaho ziba eka no muri sinema twavuze Panther Black Panther ya mbere turumva ko ni ya kabiri iri kuyasohoka vyagenze gute Pauline kugira ngo mumenyekane gushika ku rwego rw'abakinnyi b'amasinema kirangiranwa gushikaho muri iyo sinema ingoma z'u Burundi zirimo
murakoze cyane kandi nikanshimira uwo mutumire kuri icyo kibazo abajije kuko ni kibazo cy'inkora mutima keshi iyo tugomba kugira umugambi ngire twebe twagiye twashoye gushikaho tugeze ingorane zikunda gushika kugira abantu bashikaho bashaka gushika ni imwe nuko usanga bashyira amahera imbere kuko zawumva iyo umaze gushira gukora ikintu ukavuga uti ngiye ngoma gukora iki kintu ugashyira amahera imbere icyo kintu gishyira nta hamwe gishobora gushika nta gashobora gushika kuko icyumweru twabigenje rero twatanguye dutangura kuza turasaba abantu bamaze gutangura kutumenya tusikenda kuvugiriza haba ku masengero ku mashure hari nk'ama evenema baye tukabasaba ko tugenda tubereke ivyo tuzi ama tukaza turitabira ama activite aba nko ku rwego rw'amakomine canke rw'amazone vya county na masiri niko nabivuga hano hanyuma tugiye bamaze gutangura kutubona rero hari igihe baba bavuye ati oh aba bantu ni sawa umaze babonye uvuga babonye ivyo tuvugije ngene dushoboye kubereka ibintu biryoshye usanga bariko barasaba inomero twobaronka gute hama rero tumaze kubona yuko hari abantu rero badukunda bamaze kubona yuko hari ibintu biryoshye muri icyo gihe twagiye tutangura kuza rero turabereka yuko natwe dufise agaciro muri icyo gihe hanyuma rero kuri Black Panther n'abantu nyine nk'uko nyine batubonye bamaze kuza muri atura nababwa ati hariho filimi igomba gukorerwa ngaha umwe yare mu bantu bahora batubonye yari umugenzi w'umwe mu bavuzi b'ingoma arababwira ati hariho ntuzeye filming igomba kuba hiyo ngaho hanyuma barashaka abantu bafise cyane cyane bo muri Afrika imico bafise utugenegene muragenda muyandikishe muze murabe yuko muhoro nka chance twerumva rero twaragiye ubwo nyene duca tugira imana bashabatemera ubwo nyene twini twitwe nyene twavuye bavuga bati mwebwe tuzokorana namwe nuko byagenze
babonye ntibarinze gufata umwanya ngo bavyige bavyigire hamwe nabandi bari ko rahiganwa bace babwira ko mwebwe muri
abandi bose bababwiye yuko bazobabwira mugatwe bwe twaviho bamaze kutubwira yuko turimo
ni vyiza cyane gose ambassador Gabriel ndiho kubgayo mwa bifashe gute
ibyo byo byarashimishije gose ico keje sinari muri Atlanta uko nabibabwiye nagiye numva babimbarira abandi telefone babimbarira byaranezereje cyane kandi nasanze strategy twakoresheje ariyo twebwe mu maguru ya mbere nitwe twaza kurondera abantu nitwe twaza kurondera aho tuvugiriza kugira ngo twimenyekanishe murumva yuko twakoresheje strategy yuko batubona hanyuma bakazotusaba ngo tuvuze hariho ikintu wigeze kuvuga bwana Frederic tutavuze cyane reka nakivuge n'ingoga mwavuze muti mushaka kubimuzo imigambi ni ubu twe na numushinga na yapoine turiko turakora kugira ngo ibi nitube nibabe bakiza baradutora rimwe rimwe ngo batwiyumviye gutyo oya turiko turakora kugira ngo tugire ikintu twokwita market depose izina ryacu rimenyekane nkuko ayandi mazina y'abacuraranzi n'abandi babikora nivyo turiko turakora ko
ni vyiza cyane ngo se iyo migambi turanayigaruka ko ariko nashaka hambanze mpere ijambo kandi Simon Nyabenda mwiwe neza muri hega Simon duga ku ijambo ikibazo kimbira mu kanya gato ndabona ariko telefone yawe itameze neza reka dusubire kuguhamagara Simon bivuga nabi cyane rwose birababaza mu matwi reka turasubira kuguhamagara ndasaba umufasha asubire kuguhamagara mu kanya reka tugaruke kuri mwe rero namwe Pauline Nshimirimana ambasador yatubwiye imigambi mufise y'ugushora gushika kuco yise marque de pose gushikaho mu menyekana cyane rwose mukamufise eka izina ryanyu rizwi hose makungu iyi migambi mufite mu tubwira ni nkiyihe Apollinaire
ni muri marque murakoze cyane ni nyuma y'ivyo ambasaderi yashikirije navyo ibindi navyo ku ruhanda rwanje nukubandanya ndondera abandi barundi dushobora kwigisha kugira ngo ekipe igume ibandanya kubera ingorane irahari dusanze dufise ingorane y'abantu baza ntibagasanga barimutse canke bagiye mu mashure canke bagiye kubaka canke bubatse izabo ibyo vyakunda gushikira ku bakobwa bubatse izabo ariko n'abagabo n'abahungu hariho abashika bakubaka izabo ugaca usanga abagize amaresponsibilite menshi bigaca bituma umengo baracise intege muri ico gihe rero ni kubandanya twimenyekanisha twigisha abandi abantu benshi kugira ngo kumbure nitwamara gushika kuri iryo hangiro turiko turakorera ko na ambasaderi bizo haze hashike turi tuhari kandi bidufashe no kugira ngo ibe umurimo wa misi yose atabindi bintu bidusamaza
tumurika murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo nk'ijwi ry'Amerika mwiriwe neza muri hega mutwibutse akazina kanyu muri Kenya akazina ninde akazina kawe ninde Ferdinand laba abantu bari ruhande yawe bari kwavuza induru ubakureho hanyuma ubandanye ushikirize ikibazo n'icyumviro mukanya gatozuka ku ijambo ndabona telefone yawe isa nigoranye reka tugaruke kwa ambassador Gabriel ndiho kubgayo tubwire cyane cyane ukuntu batekanya eka gukura izo ntambamyi zose batubwiye nko mu myaka 10 iri imbere uyo murwi mubona hehe ambassadeur ndiye kubwanya
murakoze cyane aho ndawubona sino shura kuvuga uko ntabyunzi nsinzi mugabe ico mbona nuko induzeye ivyi induzeye espoir iriho kuko uturafise instrument nyinshi gose dushobora gukoresha kugira ngo tushobore kwiyamamaza nkibi ibyo kuza kwiyamamaza ariko si muri iyo muyayo mareresi ya Black Panthers ibyo bizodufasha gose cyane icyo ni cyane dongo turafise instrument turamaze kuza kuvugiriza Apollinaire sindabimuvuga ibintu byiwe mugabo turamaze kuvugiriza les anciens nk'umukuru w'igihugu Jimmy Carter kabiri kose turafise ibintu bizodufasha kuduga hanyuma ikindi nacyo tuzokoresha dutegerezwa kuba dutegerezwa kwandika induzeye impapuro zerekana yuko nusoma inyi kompanyi hanyuma rero duce dutangura gukora inyi kompanyi sindamenya neza aho tuzoca mugabo tuzobihinyanyura turiko turaviga niho ngibita tukibitangura
Apollinaire Nshimirimana umurwi wanyu mubona hehe mu myaka 10 iri imbere
Ah, kibazo ni cyiza kandi cyinkora musoro kandi kigoye kwishura mugabo ye uko ndabibona uko mbona ndazi uko tuzaba turi heza mu myaka 10 gusumba uko turi ubu kuko ndabye imyaka tumaze irarenga 10 turi dutanguye ndabye aho twahereye and kandi ku migambi dufise na ambasade ku byo tugomba gushikako n'abo tusanzwe tuvuzanye ingoma ukuntu babibona ishaka bafise ndabona ko tuzoba turi ahantu heza mugabo sindahabona neza mugabo ndabona yuko tuzoba turi ku rwego au niveau federal tuzoba turi barurangirango kandi babitumwako
mutubwiye kandi Apollinaire uruhara muherutse kugira eka hariho amatwa dusumira yindi sinema iri kwirategurwa bakaba barabasabye kugira uruhara muri iyo sinema byagenze gute
baraduhamagaye tu mushanga kuba mu mwaka uheze kuba mu mwaka uheze twarahamagawe kuri kujya mu sinema ya kabiri ariko mundu iheze naho nyine barashoye barampamunzi zitatu zeze ampamagaye bambira yuko bagomba gusubiramwo filime hamabwira yuko dushobora kugenda bashaka kudutwa kuduhamagaza tukagenda muri Hollywood California muri cyo gihe twarose chance yo kugenda naho twagiye turi bakeya mugabo biratanga biratisa kamaro kubona yuko basho twarahariya mu gicanezereje cyane nuko nasanze abo twari kumwe bose ngaha muri Atlanta kugira filime aho bayite bagitegura ubwa mbere abo twari kumwe icanezereje cyane nuko nasanze twebwe tudashobora gusubirizwa urumva nite twariyo mu bisanzwe mu bantu bari basanzwe bariyo muri bwa mbere nicyo cyanezereye cyane kinaciye mbona yuko ahubwo bizodufa ari byampaye icyizere kandi binyemeza yuko inzira turimo ari nziza
ni byiza cyane rwose ambasaderi Gabriel ndiho kubwaye mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ahantu ingoma zivugirizwa cy'ahantu zibikwa ko mu bihe bikanye izo ngoma zishobora kubyara canke zikamera nabi cyane rwose tutanguye ku kibazo cya mbere cy'ukuntu aho ingoma zivugirizwa ikintu uyu murwi ukwiye gukora n'ikihe reka ibibanza byo kumenyerezamo urundi gwaruka mwavuze gwaruka kenshi na kenshi ruja muri za kaminuza ugaca usanga rwiye muri kaminuza za kure ugasanga umuvuzi w'ingoma nk'umwe arabuze ikintu cyangwa impanuro cyangwa strategie muha Apollinaire n'izi kuri ibyo bibazo byose
nuzeye icyambere kubyerekeye bya aho tuvugiriza naramaze kubona yuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usabye uraronga kuzogerageza kandi twari twanabitanguye igihe cya tugitangura ingoma tugagenda ino usanga amanduzeye amashengero afite
gymnase niko twabigize muri ayo wa tukagenda tukavugiza muri gymnase bakatwemerera mugabo ngahe ngora nizoba batwemerera kuko twagenda turi twashira imbere yuko turiko turavuza com in organisation sans bureaucratif iri oriente gufasha na community twebwe rero dutangiye kubigira company izomera nk'ibigora mugabo naho nyene umuntu azoraba tumaze gukura turashobora kuruwa sari tukavugirizamo ibyo tuzovyiga kandi jewe nibaza yuko tuzobishobora tukaza turaruwa amasari icyo ni cya mbere icyo nicyo nicyumviro mbona icyereke nacyo abo bantu baza baragenda bagaruka naho nyene hariho ikintu dutezwa gukora baragenda tugaca tuvunikia intuzi nkokora tukamena nk'ababibagiye twarihenze gose cyane kuri icyo kintu kuko ubu ahazoba ari tuzogumana contact umurito wiwe tuzoba tubuzi hakenewe ibintu bikomeye azoza tumubwiye tuti nuze uvuze cyangwa ahindiye umurisho umurisho tu ku muntu asanzwe avuza avuze ingoma atangira ingoma umurisho wiga mu munsi umwe kabaye tuzoze turakorana gutyo baje mu biruhuko bakaza bari hariya tukabatuma ko bikenewe ibyo nabyo tuteza kubikorera ko nkuko nabivuze rero tubandanya twiyumvira
ego me Apollinaire Shimemana kimwe mu bibazo kandi namwe mwashikije ni kibazo cyo kwigisha urwaruka rukamenya izo ngoma ukuntu ingoma zitambwa n'ibintu bihambaye cyane gose n'ibintu mutebezwa kubandanya mushira ku rwego rwo hejuru kuko hagize nk'umuntu umwe ava mu gasanga ntagishoboye ika umuza y'intatamba cyane cyane nka bamwe mwahorana icyo gishobora kuba ari ikibazo ugasanga izo ngoma zirataye kanovera kazo ivyo mukora strategie zanyu kugira ngo mwame mufise abantu bazi koko kuza izo ngoma ni hizihe ivyo mwipfuza ni hibi
aho strategie yambere niyo ambasadere jije kuvuga y'umuntu wamwigishije akagenda nditumuta ubu twaramaze gufata icyemezo y'umuntu agiye agiye ngo kwiga handi niturutse bivanye naho tugira tuvugirize turamubwira twatwamenye hakiri kare tukamutuma ko akazoza tugahurirayo ari bikenewe ari ngiye tumurihiri tike tukaza tugahurira nk'akarorero byashitse uyu muntu wanje ari kuyiga muri Connecticut byasaba yuko tuyoguza hafi tumuri tugenda kumutora cyangwa tukamuhitana urumva kandi yarabandanije hanyuma ikindi nacyo umuntu afise umurisho tuba tugumanye hamwe tukagumana en contact nabo muri icyo gihe biroroshye ntavyo ibigoye kugira ngo tumusubiriza gute kubera tuba twagumanye contact nawe hageze ko tumbuza aba umuji wetu watuuzi hari gihe ashobora kuza gutemberera muri icyo gihe dufise entraînement tuyaranja tukayirondera tugerageza kuyirondera kugira ngo tusubire duhurire hamwe umva niyo strategi twaciye dufata musanzwe twamaze kwitangura aho kuzovugiriza naho gutegura nibaza yuko aho tugeze ndabizi yuko icyo kibazo mwarimu wacu agiye ambasaderi ariko aho tugeze icyo nagiye nkora mu gihe nari nsigaye ari je ndongoye umugwi nagerageje kwiyegereza ayandi mashyirahamwe kugira ngo tugirane imigenderanire myiza mu gihe badukeneye tukamenya ingene dushobora bashobora kuturonga natwe igihe tubakeneye muri icyo gihe tushatura dukora ibintu bobo badukeneye natwe ko tuzi ko tuzobakenera muri icyo gihe ducya dufashanye rero nibaza yuko tutazogira ikibazo kininiya cyane kukubera icyo kintu naramaze kwishyira ku murongo
mu kajambo ka nyuma ambasaderi Gabriel ndihokubwayo akaye mu motel kugaruka nakahe mwavuze ko mu migambi mwari mufise kwari kugira gukora ibishobotse byose kugira ngo urwaruka ntirutakare ruje mu biyabiwa umutwe nk'uko bikunda kwibonekeza mu rwaruka rwinshi uyu mugambi mwarawushitse ko
Ego chane, urakoze chane mushinga na hifredi kubazi chokobazo. Icho kuraga, nukubugiki, nukubuga yuko, ili tuliko turakora, twebwe ryo tuzoba twashengeye, dushaka yuko babibandanya, icho kintu twama twakibabariye, twama twabasigurira ibituma izo ngoma ziriho,
ego me, Ambassador Gabriel ndi huko bwayo ndabona ikiganiro cyari gihimbaye cyane gose ariko amasaha aragiye ndabashimiye cyane gose ukanya mwatwe kugira ngo umuganire ni radio ijwi rya Amerika ndabashimiye namwe mushiga ntahe Apolline Nshimiyimana kukanya mwatoye kugira muganire ni radio ijwi rya Amerika turashimiye engineer Peter Handley yadufashe muhinga bw'ivyuma na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye namwe shuti mwese mwati akamo mugashikiriza ivyumviro turabashimiye namwe mwaduteze amatwi ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.